ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro bizimana nanje Fidel Niyongabo, mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ubushinwa ni igihugu muri iki gihe gihakarere ka Afrika madeni menshi cyane kurusha ibindi bihugu byo ku isi. Nyamara icyo gihugu kiratewe impungenge n'uko ibihugu bimwe byo muri Afrika biriko birananirwa kuriha amadeni byafashe canke bishobora kutayariha. Akarorero Zambia yabaye igihugu ca mbere co muri Afrika co mu gihe ca COVID-19 cananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari zitandatu n'imiliyoni amajana atandatu y'amadolari. Ububaye ubwa mbere muri uyu mwaka Ubushinwa bwaragabanije imitahe bwari bwemeye gushira muri Afrika kuva ku miliyari 60 y'amadolari akaja ku miliyari 40 y'amadolari. Abitegereza ibintu bavuga ko kubona Ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho bariko basaba ko amadeni ibihugu vyabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye ubutunzi bitameze neza muri ako karere ari ibintu vyumvikana. Naho umukuru w'urwego nyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki yakira neza ibyatangajwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping vyerekeye guhanagura amadeni ibihugu vya Afrika bitegerezwa kuriha mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yifuza ko goshika kure mu gutera umukono ku masezerano aboneka ku buryo bugaragara ku bijanye n'ibikorwa vy'inyubako vyo muri kazoza hamwe n'amafaranga azokoreshwa mu kubishyira mu bikorwa. Nyamara Ubushinwa bushaka gushira imitahe kurushiriza mu bijanye no gushigikira amashyira hamwe matomato n'ayagereranye muri Afrika, bumenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaji hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afrika. Mu gihe Ubushinwa ufise impungenge ku madeni bwahaye Afrika, ibihugu byo muri ako karere vyo babibona gute amadeni y'umurengera vyakiye avuye muri ico gihugu yiyongeye ko yari asanzwe yatanzwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu atanga amadeni, kibanki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FM. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza yo mu Burundi. Pascal Niyonizigiye ari I Bujumbura. Professor Pascal Niyonizigiye, ndabaramukije.
Yambo
neza. Ikibazo izi mpungenge z'Ubushinwa ku vyerekeye amadeni cahaye ibihugu vyo muri Afrika kibona ko hari imaze kuja aho bidashobora kuriha ayo madeni, izo mpungenge muzibona gute?
Impungenge zumvikana cane kuko Ubushinwa burya irazi ibindi bihugu bikunda gufasha muri Afurika muri Amerika cyangwa ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba, usanga ibintu by'amadeni n'ibintu by'imfashanyo bikunda guca mu nzira ziboneka abantu bakazigenda bikaba biri mu nyandiko. Ariko kenshi ku byerekeye Ubushinwa bica mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka rwose kugira ngo abantu bose bashobore kubisoma bimenye. Hanyuma rero ikindi nacyo ni uko ibihugu byinshi byo muri Afurika usanga bifite ingorane z'ubutunzi, byasa n'ibyorohewe ugufashwa n'Ubushinwa kuko yavuga biti Abashinwa bobo nta n'ibyo badusaba imbere y'uko badufasha, biratubwira ngo dukomeze kubahiriza ibigenge muri politiki kuko ibihugu byo mu Burayi bw'Uburengerazuba cyangwa Amerika bikunda kubigira. usanga rero ibihugu byo muri Afrika byarasabye amadebi menshi bidashobora kwishura wari ubwite yuko ku bihugu bya Uganda, ibihugu bya Zambia esa mbere no muri Kenya uraze amadebi yafashe mu gufasha ibihugu bya Mombasa n'ibindi usanga hari igihe ugasanga ibihugu kwishura aya madebi ama wishyura ndavuga ugaca bibona yuko
ayo madeni Afrika isaba mubona akoreshwa gute mu bihugu byo muri Afrika biravuga ko cyane cyane bishimikira ku bikorwa by'inyubako niki cyacu bagituma ibyo bihugu bishikaho bidashobora kuriha ayo madeni biba byagenze gute kubatwumviriza mu basegurira
yego yaje yuko n'ishyaka cy'igituma niko cyo muri Afrika bidashobora kuriha ayo madeni y'ubushinwa niko nk'uko nabivuze ari amadeni aca mu nzira zitagaragara cyane ngo zimenyekane kurya ibindi bihugu bikiza gufasha Afurika bigira bigaca mu nyandiko zindi bakabyerekana neza n'ingene amahera azokoreshwa n'ibindi kenshi rero kubera amahera atangwa mu nzira zitagaragara cyane ngo abantu bose babimenye usanga no mu kuyakoresha bayakoresha mu buryo ubure butagaragaye cyane kugira abantu bose bakugera kuri neza nta n'uwose yigisaga yuko hashobora no kuba ibintu gukoresha naba ayo mafaranga asanzwe yuko ayo mafaranga rimwe na rimwe ashobora gukoreshwa mu buryo butajyanye n'amategeko asanzwe bivuga abantu bamwe bamwe bakanasigarurira ayo mafaranga bigaragaza ko ariyo nzira ishobora kwerekana bene igihugu byafashe amadebe menshi bidashobora kuronka indebe biyasubiza mugabo hari ibindi bituma hari igituma yuko murabona kuva ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hashize ikiza saa kumi n'ebyiri cumi n'icyenda ibintu bijyanye n'ubutunzi byarasubiye inyuma ku isi yose birasubiye inyuma mu bihugu biteye imbere birasubiye inyuma na saa muri igihugu cyacu bigateye imbere byose cyane cyane mu byo muri Afurika bibaza yuko ibyo byaba ari byo bituma bikomeye bishobora kwerekana bene ibihugu bigiye biri birashobora gusubiza atinde byarafashe imbere
hanyuma nk'aka kagororero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyo mu gihe cya covid 19 cyananiwe kuriha amadeni gifite Ubushinwa avugwa ko ari ay'agaciro k'imiliyari 600 n'imiliyoni 600 y'amadolari kuba twumviriza byagenze gute kuri icyo gihugu cya Zambia kugira bishike ngaho
urumva igihugu cya Zambia burya ni igihugu cyane gifite ibigendanye byiza n'Ubushinwa cyane Ubushinwa bwaragerageje kuzana igisahe cyane igihugu cya Zambia abashyira nabo burya muri gihugu cyacu kugira ngo isaranze barondera amabuye y'agaciro bene bakaza bafasha muri ibyo byo kubaka amabarabara kubaka ibintu bijyanye na gari ya moshi bijyanye n'ibisuku n'ibindi icyo gihugu cya Zambia rero muri Afurika cyaciye mu ngorane zikomeye cyane kuko kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda igihe haje intwari ya demokarasi hari igihugu gifite ingorane cyane mu cyo kurivariza ubutunzi ndibaza yuko kubera ayo mafaranga kenshi yaca mu nzira zisobanutse cyane zitaboneka neza kimwe n'igihugu kimwe no ku makungu wasanga adakoreshwa neza kugira ngo ashobore kuzana inyungu hano icyo gihugu gishobore gusubiza amafaranga cyasabye y'ideni hari iyo nzira rero yo gutunganya ubutunzi mugabo hariho ingorane zijyanye zifashe ibyo cumi n'icyenda kandi harapfuye ibintu byinshi yangara
none ako karorero ka Zambia kubera iki isomo ku bindi bihugu byo muri Afurika ni iki cyokogwa kugira ngo amadeni akoreshejwe mu buryo bwiza ariko murabivuga nta kibazo agakoreshwa mu buryo ashobora kurihwa ariko nka Zambia yageza ahigera kuri iyo miliyari 600 n'imiliyoni 600 y'amadolari biravugwa ko icyo gihugu Ubushinwa bwaciye burondera kwiriha bugafata amwe mu matungo akomakomeye y'igihugu nk'ishyirahamwe rijejwe umuyaga nkuba mu gihugu hari n'ibindi bavuga yandi matungo akomakomeye y'igihugu ubushinwa bwafashe byo bera karorero gute ku bindi bihugu n'icyo cyokogwa kugira ngo ayo madeni asabwe akoreshwe neza mu buryo ashobora kuriho
ubwo ikindi mu bigo bishyize cyane ni kuvuga ko ibihugu bya Afurika naho byabona umwengo burabyoroheza mu gutanga amadeni ayo madeni buyasaba babona yuko bashobora kuyakoresha mu nzira nziza ni kuvuga yuko nk'abategetsi b'ibihugu bakoresha abahinga mu by'ubucuruzi ahubwo ibindi bishyashya bashobora kwiga inzira nziza yo kugira ngo ayo mafaranga y'amadeni akoreshwe ku buryo ashobora kwizana inyungu izovamo amahera yo gusubiza ayo madeni nayo ubundi byo ari ukwisambobera ko kuko murabona muravugije byo muri Zambia yuko abashinwa bagomba kwisubiza amahera bafashe ishyirahamwe rijeje kugaragaza akaba aravuga no muri Uganda naho abashinwa bagera rwose urupfuru kuri uyu nguru yuko kibuga kidege cya ayentebe kubera gufasha undi mushinga wo mu gihe ukwiye kugira ngo bisize amafaranga bari bahaye igisanga kuko bidashobora gusubiza igihe ariko baragerageza kukemura baranavuga n'ikigo cyo mu Mombasa niyeze ko ari henshi muri Afurika kubera ayo mahera aca mu nzira byose cyane akazi n'ingo ahera atagoye rwose
ariko tugaragaza kuronka undi mutumire Professor Funenge turiko tuvugana na Professor Pascal Niyonizigiye turiko turavuga kuri iki kibazo cy'impungenge z'Ubushinwa ku madeni giha akarere ka Afurika kibona ko ibihugu bimwe bimwe bitanguye kudashobora kuriha ayo madeni ku bwanyu izo mpungenge z'Ubushinwa muzibona gute
murakoze ku mijambo mu byukuri impungenge Ubushinwa bufite yuko ideni yingene ideni y'igihugu cyo muri Afurika izorihwa birafite ifatiro kubera yuko ntibariko barabiha neza rero ntibiriko barabiha neza muri imyaka ya nyuma hari ibihugu bitabike byamaze kuvuga yuko byananiwe no kuriha ibindi nabyo biri mu nzira kandi ifatiro Ubushinwa bwafatiye ko nk'uko ari gufatira ku nyungu z'Ubushinwa hanyuma zideni ibihugu bya Afurika kugira ngo bikorane ni ibintu byakozwe n'abazungu imbere ya 1980 imbere ya 1990 nabo barananirwa kubera yuko abadeni b'ibihugu bikenye basanze atarihwa Ubushinwa nabwo bucabwiyumvira ngo hariho bishatse buzorenza ko butanze ideni bukavuga buti hari aho wongiha mugabo ishobore kuronka abo dufatanye urugamba rwa politike yo ku isi Ubushinwa nabwo bugeze aho uburaya bwari bugeze mu 1990 imbere y'uko rusika rutembagara kwa mil dolari Ubushinwa rero buriko burabona yuko bwiyenze kubera yuko ntushobora kugideni umuntu adakondoje ibintu byiwe neza
Professor yariko aravuga Pascal ku bijanye n'akarorero ka Zambia yabaye igihugu cya mbere muri Afurika cyo muri Afurika cyo mu gihe cya Covid cyananiwe kuriha amadeni gifitiye Ubushinwa y'agaciro k'imiliyari 600 n'imiliyoni 600 y'amadolari bikaba bivugwa ko Ubushinwa bwarondeye kwiriha mu gufata amatungo akomakomeye amwamwe y'igihugu nk'isosiyete y'igihugu ijejwe umuyaga nkuba n'ibindi icyo kibazo ibyabaye bigashikira nka Zambia byo bera akarorero gute ibindi bihugu byo muri Afurika kuri bijanye no gufata amadeni y'umurengera
ibihugu bya Afurika nakareba kuko murumva Afurika ningakurya k'umuntu umuntu ashaka kugukoresha utabizi cyane we nawe ukavuga utereka mbonero ko ashaka kumuresha reka ndabwire nta n'icyo bizobwira ibihugu bikenye byo muri Afurika kuko twebwe bikuba biyatora kuko hagati imbere mu gihugu nta kontroli iriho niyo Ubushinwa bwafata igice cy'igihugu biragoye ko abanyagihugu b'imbere bashobora kuvuga ngo twe turaha kubera intwaro zihari ntizimeze neza n'igitugu ibyo rero bisa bituma nta ngorane ibihugu bya Afurika bifite nuko ideni rishobora kutariwa cyangwa rikariho Ubushinwa ni bufata ibyo byose ikindi navuga ni uko ibiba biri imbere muri kosa baba barabikeneyaniye Ubushinwa bwahereza burabahenda bagatinya yuko ninaho ntiwahombe cyafatiwe none kaho igihugu cyo hagana ku ngede ari mu byo bumvikane
ariko ibihugu byo muri Afrika biravuga ko amadeni yoroshe ku Bushinwa batabanza gusaba ibintu bisabwa bwa mbere nk'ibyerekeye agateka ka muntu ibyerekeye demokrasi nk'uko ngo ibihugu byo mu burengero bw'isi bibanza kubisaba aho muhavuga iki
nibyo Ubushinwa ntiburabira ntiburabira ni nka buryo kumuhesko ntiburabira bwo buvuga buti yewe gutora nta ngorane icyo nzi ni uko amaze gutora adoca mu mujyi wanjye icyo ni cyambe atari mujyi wanjye ndofata ibyiyo ibyo ni bisanzwe mu bantu batanga amadeni abavuga ngo ni abayiziriye mu Gifaransa birabaho hanyuma ibihugu byo muri Afurika birazi neza yuko niyo dotora iryo deni ntibaririhe ntawanka imbere imbere ntawanka ni ukuvuga bube iwe Afurika iwe Ubushinwa byose birabihurizako
Professor Pascal kuri icyo kibazo nyene muhavuga iki ko abavuga ku bihugu muri Afrika byemerera amadeni bibona ko yoroshe kuronka ku bihugu cy'Ubushinwa kitabanza kubaza ibintu bisabwa ubwa mbere nk'ibihugu byo mu burengero bw'isi
ngo icyo nico nk'Ubushinwa bwashyize imbere kugira ngo biyegereze ibihugu bya Afrika uko biraboneka ko Ubushinwa n'u Burusiya mbere ari ibihugu nk'ubura mu nama ibijejwe umutekano y'umuyobozi usanga bafise ijambo kenshi bitakunda guhura n'ibyo bihugu byo mu burengero bw'izuba kuko bo bavuga bati akamaro ko kwicuka mu byerekeye intwaro z'ibihugu asiha n'akamaro kariho ko kugomba kwiganza ku isi kugira ngo byinjire bimwe aba ari byo bijyanzise urumva rero ibyo muri iyo rugira kugira ubushinwa buronke igihugu bibushigikira mu bijya nama muri by'umuryango w'ibihugu byiza ubumwe muri yose yabitse babukeneye kugira ngo buzane ikintu gishasha kweza kwihuta ibyahora bizigwa n'abandi bari basanzwe imbere mu bice bya ibihugu by'uburayi by'uburengerazuba byari byarakoroni bya Afurika n'igihugu cya Amerika bashatse kuzana ibintu bishasha kugira ngo berekane yuko bubu basa n'abatahura cyane igihugu biri mu rugero rw'amajyambere kwita ibyo byo mu burengero bw'izuba ibyo rero byarakuze igihugu byo muri Afurika ariko bayisi ariko mu bushinwa ariko bitworoheza none kugerageza gukorana n'ubushinwa baragenda amadini menshi basaba nayo badashobora kubumva kubera iki kuko burya ikindi kibazo gikomeye muri Afurika ni iki ni uko imbere yo gusaba amadini menshi ibihugu byo muri Afurika bigerageza kubumba umugambi wo guteza imbere amahinguzi kugira ngo ibihindurira ibigize yababereye agaciro cyangwa ibintu by'ifunguza n'ibindi bishobora guhingurwa bikavamo ibirungo biteye imbere ku buryo bishobora kuzana igihugu kuri Afurika yose mu nzira z'amahinguriro kuko amahinguriro yataboneka ngo dushobore kwihingurira ibirungo byacu twimbura tujye kwama turi mu nzira yo gusaba amadeni imyaka 70 nibyo tubona gusa n'ubu
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sangaho turiko tuvuga ku mpungenge z'igihugu cy'Ubushinwa kibona ku bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika biriko birananirwa kuri amadeni byafashe canke bishobora kutayariha watubiye Professor Pascal Nyonizigiye yigisha ibyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi ari Bujumbura dutumira na Professor Blaise Fumenge nawe nyene yigisha ibyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi nawe ari Bujumbura tuze ku mirongo ya telefone dovise Désiré habiyumva. Désiré uratwumva?
Ndabumva neza.
Désiré uhamagaye urihe?
Ni Bujumbura.
Ufise ikibazo ubaza batumire cyangwa icyumviro?
Ufise ikibazo n'icyumviro. Ama ntangiye kubara mu mwaka mushasha
twese
je cyumviro sinangura guterera ibyambira bya yuko mbaza batumire muri Afrika. Kweli birababaje uri kurasoma hariho raporo BBC yatanze ukayisoma neza ukaraba usanga zina maramaje kabisa. Ikintu gusa kiba kimaramaje ku bategetsi b'abantu batwara ibihugu muri Afurika. Sinzi rimwe na rimwe ko biyumvira ese iki gihugu nitwagisiga kimeze kuje gifite imyenda nk'iyi tugiye watugisize ari igihugu kimeze gute kubera uri kurasoma bya kuntu abashinwa baguta ijyangurano yabo kuko naho wasoma nayitanze ni kuntu bari kitabiramera yatanze ni n'itanga amata neme na birya bya inyero kuntu zitanga amata ta raporo y'abashinwa mugabo abashinwa gushaka ukuntu ureba yatanga sagira kiya gihugu cy'abashinwa igishikiye cyo gushikira ku mabanki yabo mugabo bazatsikaniye akoro na leta rero wase kwishyura abona ibiba kubafata uwo muhanda cyari cyo kintu baba bakoze rero njyewe icyo ngomba guhanura cyane cyane nubwo abategetsi baba batanyumva se bashaka kunyumva b'abanyafurika nibarayi basabwe bubaka ijya bag cyane imiyafurikeni bayikomeze bayishyizemo amafaranga kubera kredisita afurika ifite tuso rimeze neza hanyuma ikibazo cyereke abatuyenda babajya mbe iyo hashyiriyeyo bishyitse uwaguranyije abashinwa akagira akava ku gihugu cyangwa hagira izindi ngorane bakamukura ubundi mu perezida aje ntabikoze ese icyo bigenda gute icyo ni cyo kibazo cya mbere nkipfa izindi bigaba byatubigira kabiri bishyitse iyo bishyitse igihugu cyananirwa kwishyura bigenda gute ikindi kibazo kigira gatatu kwisi bakapfusa ntacyo ingana gute kumenga bijya bihugu bya ibihugu by'abashinwa menga ariko baratanga amafaranga dufatiye mu mpaka yo kuri uganda bagomba kuyifatira igihugu kibuga cy'indege babuwo babakiye ingana gute ibibazo byanjye ni ibyo murakoze.
Murakoze cyane Professor Funenge kuri icyo kibazo ashikirije abuze ko mu gihe amadini afashwe ari umutegetsi ari ubutegetsi akahava umusubiriye ngo ntayarihe ngo bigenda gute mu mwishura.
Murakoze ku ijambo urumva leta iyo mu perezida ahari agafata ideni kaba kahava ninibwe bavuga yuko leta zibungwa leta zibora ubundi aje aza akorera mu ngato wari ahari ni ukuvuga iryo deni ibandanya ririho uko rikwamye kuko leta gihungwa cyangwa ibore ingingo yafashe imbere y'uko ubundaza ibwo buri mu ngiro ni uko no mwishura.
Nawe Professor Pascal niyo nizigiye yavuze ngo bigenda gute mu gihe igihugu kitashoboye kuriha ayo madeni ni ibihe bikurikira
yari yabivuze Fudenge burya Ubushinwa iyo buhaye amadeni ibihugu byo muri Afurika naho kenshi bakunda kuvuga ko atari bintu bitahagaragara cyane ngo bigegeshwe mu binyamakuru bavuge amafaranga yatanzwe n'ibindi bijyanye n'iyo ngurane burya barafite imfaranga bashyiriya ko bakavuga ati hamwe bidashobotse ko dushobora kuriha tukirize twavuga tuzosa dukora ikigenzi neza nibyo twumva rero bizokorwa ku gihugu cy'Ubuganda ku byerekezo yaje kidege yasebe cyane Mombasa isambere naho muri Zambia urumva rero hari ibyo bumvikana abategetsi hari ibyo bumvikana hagati yabo barafite ibyo bumvikana ariko handi barakumva mu gihugu bihugu bihora bitanga amadeni iyo ibihugu bigeze igihe bikananirwa kuriha amadeni baraca mu biganiro bakavugana hariho n'ibihugu bamaze gufata ko ibihugu bifite amadeni ayinjiye cyane ku buryo afashe umugambi wo kugira ngo amadeni amwame ayiyakire kandi agire ikiriro cyo kuyariha kinini kurusha icyari cyumvikanye ariko byose rero bica mu biganiro ukugene ibihugu byatanze ayo madeni n'ibyayakiriye byumvikanye kugira byocamo kugira ngo
muri make hari ikindi kibazo yabajije ngo urugero rwo ari uruhe pourcentage ku madeni ngo Ubushinwa busaba amadeni bwa Afurika nzi ko hari inyishu
ibyo mu bisanzwe urabye uraje kurugero rw'ibihugu cyahe y'Ubushinwa muri Afrika ugereranije n'ahandi Ubushinwa buri mitahe yabo isi usanga muri Afrika ari ibice bibiri ku ijana ibice bibiri ku ijana kuvuga yuko imitahe y'Ubushinwa muri Afrika naho abanyafurika bashobora kubona ko ari myinshi imyinshi uraze ku yindi mitahe ijya ku isi mu bindi bihugu kuko burya ego niko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aravuga yuko uraze ibidandazwa Ubushinwa na Afurika bihanahana usanga biri ku rugero rw'amamiliyari z'amajana abiri y'amadolari amahera menshi kandi yarabyumve cyane kuko mu bihumbi bibiri yari amamiliyari cumi gusa.
Reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Tugaruke ku mirongo ya telefone. Dufite David Ninganza, uratwumva
cyane.
Uri he David?
Ndi hano muri Amerika, muri Colombia y'Amajyepfo.
Ufite icyumviro cy'ikiriza ikibazo baza abatumire?
Nashaka mbaze abatumire, murabona ko ibihugu bya Afurika nk'uko bose babivuze hari ikibazo cy'amadeni menshi bifitiye Ubushinwa. None nkibaza ayo madeni ava kuki? Kubera iki ibihugu bya Afurika bidashobora kwishyura kandi tuba dufite biterwa n'iki? Nicyo kibazo nari mfite ku batumire.
Murakoze. Profesor Fumenge, mumwishyure.
Nagenda mwishyure.
Yego.
Kubera iki binarirwa kurira amahera bifite amabuye y'agaciro? Amabuye y'agaciro kigarucika icyitwato ku mpande zose, no kuvuga ibihugu bya Afurika. Ubu Ubushinwa ni uko Ubushinwa buza kwimba amabuye y'agaciro, hanyuma ibihugu nabyo byo muri Afurika bikavuga biti arazanyinde tuzamushyira ingoni mu maguru, hanyuma bose bagahendana, hama Ubushinwa bukaza gusanga ayo mabuye y'agaciro butari kubuyimba bisanzwe. Hama ikindi nacyo bakora yuko ibihugu byo muri Afurika nubwo bitori deni birabizi neza ko bitazohirira cyane cyane iby'Ubushinwa, kuko Ubushinwa bwarasamaye ibihugu by'Iburaya byasanze byibwe kera mu 1990 byaribwe bisanzwe. Abaperezida b'ino muri Afurika baratora inoti baraca batitwara n'abanyagihugu ntibabimenye, hanyuma bakavuga ngo twe twabuze ingene tuyariha. Ubushinwa nabwo rero nta gitangaza kubona buriko burabura ingene buriwa, kuko bwiyumvire ngo aho buriko burashyira imitahe. Mugabo rero kubera ko Ubushinwa bubibona bugaca buguma bubandanya bwongereza ideni, aho oni ikibazo gihagaze ko Ubushinwa bwongo ntibubona gusa iryo deni warura ingene abo bantu bazofashanya ibijyanye n'itunganywa ryo ngaha ku isi, bijyanye na politiki mondiyale, bijyanye na politiki mondiyale. Niko kiriwe mu kirunda kuno sinamisikuwa Ubushinwa iyo butanze ideni abo bategetsi ntibashake batware mugabo jewe ndonke abo turwanira hamwe ndonke bafashe urugamba kugira ngo nk'igihagararo ku isi. Ni ukuvuga rero ko naribanganya riduga ibyo bihugu bitariha birumvikana neza, kuko Ubushinwa uvuga buti ayo mafaranga jefata ko ngaye uwenze kuri imana ntayishyura takayanyishyura ntacyo nawe no kwishyura nawe no geza.
Murakoze. Jean de Dieu Irankunda nawe ari ku murongo. Irankunda uratwumva?
Yego, ndabumva cyane.
Uhamagara uri he Jean de Dieu?
Tuvuga i Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza?
Jewe nshaka gushikiriza ikibazo abatumire. Ikibazo cyanjye nagira mbaze ati ese igihugu gihawe ingurane n'icyo gihe kifasha kiyishyurana cyangwa uburyo bwo kuyishyura ingurane ntihavure iboneka? Nagira mbaze n'icyo gihe byitwara igihugu cyitwarirwa cyane kandi ari igihugu gihawe ingurane ikindi, hari amasezerano byatangiye, ayo masezerano ntashobora guhanaguzwa cyane ari handi mashyirahamwe bya esenye bya banki mondiyale, nabyo hariho ibihano bitegura guca gitanga cyane gishobora guca gihura ati turahebye cyangwa ibyire itwara nabyo igisho gihugu cy'ishuri. Akabazo kanjye nako murakoze.
Murakoze. Professor Pascal, bamwishure. Professor Pascal,
kujya kuva ajya mabanki akomeye nka Fomoditeleze na Kira cyangwa Banki Mondiale kuva zigishyirwaho mu 1945 ni kuko hagiye haba ibiganiro by'ubutunzi ugasanga hariho amategeko ngenderwaho mu bihe byo gutanga amadeni n'ibindi nibyo rero burya ideni mu bisanzwe kuvuga ngo hotaba igihano kuko ideni burya rijyanye no kwizerana nta muntu hari ideni n'ubundi cy'igihugu ngo kuri ideni kindi kitacyizeye ni nacyo gituma usanga ibyo byo guhana cyane cyane kuvuga nk'igica mu mbanza za regiye nk'ibiba ariko haba kuganira kaganira benshi byo twari tumenyeye ibihugu bigezeze bakabona ko bidashobora kuriha bari bafite ingingo bakabafata kugira ngo bagabanye ayo madeni cyangwa bongere kw'ikiringo cyo kuyariha mugabo aho hose ni kuvuga ntibyoroshye kuko usanga barafite ibindi bashobora kugira ngo itegerezwa gukora niba bagomba kuza muri kirya kibanza cy'ibihugu biro bita teyifomu ejambese kaje ngo kugira ngo bakugirire ukundi kugira urihe ideni mu kiringo kiri barafite ibindi bintu bashobora kugira ati ukiriza gukurikiza ibindi bintu rumva rero naho utamuhariwe atari igihano kiboneka tubwire kiba giciye mu manza murumva yuko gusora amadeni y'umurengera ari kwishyura akagozi mu izosi nacyo gituma niba ashaka kubyuka mu nzira ziboneka kandi akaba imigambi rase yo guteza imbere igihugu kugira ngo igihugu gishobore kugira amadeni mu mahera kiyihuse mu migambi kiba cyakoze y'iterambere.
Murakoze. Dufite kandi Leon Cargo. Leo, uratwumva?
Ndabumva cyane, ndabumva ngaho ku isi rya Amerika.
Uhamagaye urihe Leo?
Nitwa Leo Castonio, ubu ndi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Ufite ikibazo ubaza abatumire icyumviro ushikiriza kuri iki kiganiro?
Ego, nari mfite akabazo hamwe n'icyumviro ariko kampere ku cyumviro. Ibintu by'imigenderanire mu bihugu byose biratera amakenga na cyane cyane nk'ibihugu byacu bya Afurika usanga bikiri mu nzira y'amajyambere usanga imigenderanire n'ibihugu bisa nk'ibikize irimo akantu kadatomoye twavuga yuko kadatomoye kuko ibihugu bikize bitabigomba guha amadeni cyangwa gufata ibyo bihugu ugasanga ibyo bihugu nabyo bidashoboye kuzoriha ayo madeni ugasanga n'igihugu kiriko kirahahombera nashaka mbaze uwo muhinga bwana profeseri na cyane cyane yazobereye ibintu by'imigenderanire igiki cyokorwa na cyane kugira ngo ibyo bihugu bireke kwiremereza amadeni na cyane cyane nk'akarorero duheruka kubibona ngaho muri Tanzania aho byacyuye no kutumvikana hagati ya perezida n'uyoboye inama nshingamateka bikavamo umwe yegura cyangwa atanga imihoho mbega ni igiki cyokorwa naho ubushinwa buvuga yuko buragishinga n'ayo madeni ariko n'ubushinwa nabwo buri mu baremereza amadeni ibyo bihugu ibihugu bikize byongera gute kugira ngo ibihugu biri mu nzira y'amajyambere ntibigume inyuma y'ayo madeni cyangwa ugasanga ahubwo biko biratera n'uruhagarara. Murakoze cyane ngaho ku isi rya Amerika.
Turabashimiye rero. Professor Blaise Fumenge mwamwishura.
Murakoze. Kuri icyo kibazo cyerekeye ingene Ubushinwa ingene ibihugu byopfa mu madeni bavuga yuko ntibyoroshe kubera ko ibihugu byo muri Afurika biracyafite ibibazo n'amaekonomi n'ibyoya ibihugu bya Afurika bifite ubutunzi bukiri butoto biragoye ko uva inyuma y'amadeni kuko nta kuntu imbere mu gihugu biragoye ko bushobora kwiyongera cyane cyane ibihugu bito bito mu Burundi n'u Rwanda ntaho bifite ikora hariho n'ibindi bihugu bitora amadeni nyine kugahokero nka Congo cyangwa Tanzania za Uganda ni bihugu binini bidafite ingorane amafaranga ya leta mugabo zivuga ziti njyewe uko umuntu ampaye njyewe sinareka kuyatora cyane cyane yuko nko ku Bushinwa butari konorora ni ukuvuga nta kintu njyewe yanditse si kuko uri pesimiste mu Gifaransa mugabo ntacyo mbona cyokorwa kuko situasiyo yaba ingene ubutunzi butunganijwe mu bihugu bya Afurika ni etati nicyo bita etati donke n'ahantu udashobora kuva muri iyi myaka akareka kuba ubundi bwenge bushaje niyo bitumije kideni gishobora kubona yasiduka gushika aho ubushinwa nabwo nyene gutobona ko kaheza nakurya ibihugu by'Uburaya byahindwe muri ngaya 19
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kudumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa bufise ku madeni bwahaye rimwe mu bihugu byo muri Afrika biko binanirwa kuyariha canke bishobora kutayariha twatumiye rero professeur Pascal Niyo Nizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire muri kaminuza y'u Burundi no muyandi makaminuza yo mu gihugu no hanze yacu na professeur Blaise Funenge nawe yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri kaminuza y'u Burundi bombi bari I Bujumbura reka tubandanye kuri iki kiganiro abitegereza ibintu baravuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika ko bwafashe imigambi kugabanya ayo imitahe bwa bwiyemereye gushira muri Afrika abitegereza ibintu bakavuga ko kubona ubushinwa bugabanya amafaranga bushira muri Afrika mu gihe abategetsi baho ariko basaba ko amadeni ibihugu byabo bibufitiye asubira kuganirwa kubera ivyerekeye butunzi bitameze neza muri ako karere ko ari ibintu byumvikana abo bakurikirana ibintu uko babivuga professeur Pascal Niyo Nizigiye muhabona gute nga
ubwo ni ibintu bigurishwa hanze bishoboke
Nahandi ndama deni ndya madeni ndi bisanzwe baje bakine bisanzwe nani kya deni zeye ku faransa da cyase madeni mukare dikomene kya kureka ndi kugirango ikicuki ya madeni kutonzi ya madeni bisatu ya madeni kugira kure muri mizira kirimo
narakoze
ibuko bigateye imbere kugira ngo tusare gutera imbere.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku mpungenge z'Ubushinwa, impungenge ku madeni cyahaye ibihugu byo muri Afrika bimwe bikaba bitanguye kudashobora kuyariha. Umuntu abandanije kuri icyo kibazo professeur yari karavuga Pascal Niyonizigiye, hari cyo mwokongera ko professeur Funenge?
Murakoze. Yewe icyo nubunganira nuko kubona Ubushinwa butanguye kugabanya bukava ku 60 bukaja ku 40 no kuvuga bwamaze kubona yuko nabwo bigeze uriko buribwa nkuko ibihugu by'Uburaya donhesetorocede byibwe mu imbere ya 90 niyo bituma inyuma ya 90 baca uvuga ngo mudaheza demokrasi kandi faranga zosubira kuba rero n'Ubushinwa bwamaze kubona buki aba bagabo bariko barangira kubera umuntu umwayitere aya madeni ahabwa ibihugu, umuperezida arashaka gutora amafaranga yose agaca yajya, hanyuma umusubiriye agaca abwira Ubushinwa ngo nurusubire kungora aho yamuhaye ubona urabona ko ari umudigitatire twe nawe tuzokurira. Ibyo rero birakunda kandi Ubushinwa kugira ngo ubwe budate kukurwanya buva mu Bushinwa buza gushyira muri Afurika ni birebire. Ni ukuvuga rero Ubushinwa buriko burabona neza ko nabwo nyene buriko butotera mu bombi kubera ibihugu ni biri credible none ni biri amadeni neza kubera ko bitari kubira aya madeni neza Ubushinwa bushobora kuvuga buti reka rero tugende buhoro buhoro iyo migenderanire myiza nshaka kuri bo nindi mpa ku madeni reka ngende kagabanya buhoro buhoro tuzoharurira ku bindi. Icyo nishobora kongera ko gusa ko ibihugu n'Ubushinwa kuko nabwo nyene bwasubiriye ku ntambwe yo kuvuga buti aba bantu batabanye.
Murakoze ku murongo kandi Roger Niyonkuru araduteye akamo. Roger Niyonkuru uratwumva?
Yego ndabumva.
Roger Niyonkuru uduteye akamo urihe?
Yewe ni muri Muyinga kumwe n'abatere
mu Burundi.
Yewe mu Burundi.
Mufite ikibazo icyumviye mushikiriza abatumire?
Muri make ni cyo ashaka igihe n'ikibazo kodera nda mucyo wacu mbere kwa cyane nawe bengwari mwiza bungahe wacu mugabo yose tubaza nane eske Burundi bwogwe baburi muri ibyo bihugu bisaye madeni reka ayo madeni yoko kumva tubona yuko kabisa ari umurenge mbega babayatse batatumeye twebwe kandi turi abantu b'Abarundi kandi Abarundi tuba twateza kumenya ibintu birabera mu nsi wacu nkabo dufashe nkabo duhetswe mu ngozi imwe.
Murakoze. Narangije kubaza
hamwe rero twosanga nkumbe ayo madeni bayahatse rero azi uko nk'abaroni uko bateza kuyakama bakatubaza dore cuma akademi kibi kibi n'izi 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 nk'abasangiye
Murakoze beka Professor Pascal Nyonizigi abishure
bwo kitu azwe nka ikirenze cyane bibi bishira ku Burundi hatunzi ndumva no mu makuru bavuze ko bifite amadeni niko ko cyo burengera na twinzi nka asolo bivuga ko
murakoze deka tugaruka kuri Pasi Kizigenza yagarutse ku murongo Pasi Kizigenza urafumva uhamagaye urihe
ndi Kigali
ufise icyumviro ushikiriza ikibazo
ikibazo nshaka kubaza profeseri ni kenshi kumva ibihugu byo muri Afurika bafashinjizanye nibaza ko wenda hari amasezerano bagirana cyangwa muri ayo masezerano haba hari ingwate bahabwa nimba bihari bwo profeseri araza kutubwira hanyuma banambwire igihugu cyo muri Afurika gifite amadeni menshi urakoze
murakoze umwishyure Professor Funenge
nubwo nta profeseri zo mugomega bageze ko hari amasezerano bagirana
yego
mu bisanzwe bagira amasezerano barasinyiranira amasezerano ngabo ntabirebere guhuriza amasezerano kubera gucinya amasezerano n'umuntu n'umukino n'amasezerano n'amasezerano rero wese umwe wese aratumva umwe wese afite umutego wiwe uwundi afite umutego wiwe ni ukuvuga icyo cy'amasezerano ntawe uvuga ko ari igikingirizo gikwiriye kugira ngo umuntu avuge ngo ngaho hoye ideni ritori wacanye ivyo twumvira hirya nicyo camumbwira
hanyuma yabajije ngo igihugu cyo muri Afurika cyo bagifite amadeni menshi kurusha ibindi ni ikihe Professor Pascal mwovuga iki ku cyo kibazo ahejeje kubaza uyu ahejeje kuduhamagara
cyo kuvuga igihugu cyo bagifite amadeni menshi
yego yabajije ku byerekeye Bushinwa ndibaza
Zambia ndiye cyo ari cyo gihugu muri Afurika gifite amadeni menshi y'Ubushinwa uko abashinwa batangiye gukorera yo kuva kera basa nuko bagomba yuko ari igihugu kiboroheye kuko ntayindi misanyi myinshi yariho kuko yuko mu bihugu byo mu burayi bw'uburengerazuba nk'ubwongereza n'ibindi abashinwa basinyiye nk'abantu bajya gushyiraho imisahe yabo yoroshye cyane ibyo rero nicyo gituma ari igihugu gito gifite amadeni menshi cyane
ego ubushinwa buravuga ko bushaka gushira imitare kurushiriza mu bijyanye no gushigikira amashyirahamwe mato mato na yagereranye muri Afurika bakamenyesha kandi ko bushaka gushimikira kurushiriza ku budandaje hagati yabwo n'ibihugu byo muri Afurika Professor Pascal mwiriza kuvuga ko mu byo mushira imbere ko ari guteza imbere amashyirahamwe mato mato na yagereranye muri Afurika icyo cyumviro cy'ubushinwa mukibona gute
icyo cyumviro ikiri kuko ayo mashyirahamwe mato mato yagereranye arafasha cyane abanyagihugu mu bihugu bya Afurika kuko turazi ko ari igihugu gifite ubutunzi butarakomera cyane ibihugu rero bifite ubutunzi butarakomera mu bihugu bidafite amashyirahamwe manini cyangwa amahinguriro akomeye ku buryo usanga ikintu gifashe cyane mu kwiteza imbere mu by'imibano no mu byo matungo nayo mashyirahamwe mato mato nayagereranye byari bintu byiza cyane igihe tugenda mu nzira nziza inzira ziboneka harimo transfara inzira zijyanye no gufata neza amatungo y'igihugu ibyo bintu bitajya imbere kuko iyo ari amasezerano yigegeje yari ibintu byigegeje bitaboneka neza bishobora kuvamo ibintu bibi bivamo ibintu by'akaboko no kurondera inyungu z'umuntu ku giti cyiwe aho kurondera inyungu z'igihugu
murakoze Gerard Sibomana aratwakuye uratwumva Gerard?
Ego ndabumva cyane gose.
Gerard uri he?
Yewe ndi kumukenye muri bwambara ngwe intara ya Kirundo.
Ego umwanya ugiye kurangira mu nyarutse nimba ari kimbyo cyangwa ikibazo mubaza?
Ego we ikibazo nabaza kandi gishyirizwe n'icyumviro.
Ego
niki abantu baba yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu baje bakaza ino mu Burundi. Hello?
Ndabumva duga kwijamba nyarusa.
Bazi no mu Burundi bazabazana ibintu gusa bazoza gufasha amaseminari bakisha abanyagihugu mu maseminari kugira ngo babahume nahubwo igihugu hano hakinyonyera kesi ni uko kinyonyera kubera utusanga bahuma bene igihugu bake bake nko mu komine bagatora abene igihugu ijana bakatara basiba mu maseminari bakabaha utuntu ibihumbi icumi byo muri seminari utundi natwo igihugu bagaca bakifatira mu ikomine urumva buri komine babasha babana ijana bakabashyira mu maseminari ni nacyo gituma kandi ubwo ajya batoye mu maseminari niyo uca usanga barimo turaza kuriha abene igihugu hose n'igihugu cyose urumva abanywanyi ijana bagaca baza kurya amadeni batazopfa natwe n'igihugu turazopfa turi iki yego.
Murakoze ikibazo
cyane.
Murakoze kucyumviro cyanyu.
Ego namwe murakoze cyane gose kuma uno murongo.
Nta kibazo.
Ego.
Nta kibazo dukorera abanywanyi bacu n'icyo dukora. Mukurangiza Professor Funenge harakandi mwo kongera ko kubijanye n'icyo cyumviro cy'Ubushinwa cyo gushimikira cyane ku mashyirahamwe mato mato nayagereranye muri Afrika no gushimikira cyane ku budandaji turafise nk'umunota umwe mu munota umwe.
Kibazo cy'uko bashyigikira amashyirahamwe mato mato cyane ayagereranye ntabwo bitandukaniye n'icyo kindi cy'uwo ahejeje icyo cyumviro cy'uwo aheruka abanyamerika bo bavuga bati amahera n'ibihugu byo muri OCDE bivuga bita amahera kati n'abanyagihugu kuko ubutegetsi turabona ko butariko dukorana neza turabona amahera bataca bayaca reka rero tuyashyire abanyagihugu kugira ngo abashyikire rero kuri iki abandi nawo Ubushinwa nabwo nyine bwatanguye kwikeka ko ubutegetsi butabigenza neza ahubwo ubu ni ko buvuga buti reka n'amashyirahamwe mato mato nayagereranye kugira ngo ngende nawe buhoro buhoro gukorana n'ubutegetsi ahubwo ngorane n'abanyagihugu bo hasi atari ukubafasha mugabo ndabaha amadeni kuko ubushinwa nabwo burakeneye ko butanga amadeni abanyamerika nabo bakeneye abantu bakorana. Murakoze.
Yari Professor Pascal Niyonizigiye yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi no mu yandi makaminuza iyo mu gihugu no hanze na Professor Blaise Funenge nawe nyene yigisha ivyerekeye imigenderanire kuri Kaminuza y'Uburundi bombi twako tuvuga ku kibazo cy'amadeni y'Ubushinwa bwahaye ibihugu byo muri Afrika aho ufise impungenge ko adashobora kurihwa. Mwese mwakurikiranye ikiganiro tubifurije ibihe byiza turabashimiye.
Sonike bavuga gururimi rwitwa mande wese dollar fike 480 video cyakuye baravumbura bashingagana nkampire hari kera mbere yuko dutegwa na bera nikoreye imisaraba n'imizingo y'ibyabereye Karuvaria bacyambuka inkombe z'iburengera zuba batwita pegani girls ikiremwa muntu ntibakibonera izuba commerce kigwa muri triangle exportimisti muri Amerika mu Burayi batunganya ipamba twakira style muri Afrika umwami utemeye baramubamba ko na uburana n'umuhamba iminsi irahita ibihe biratop poor black then inferior as ever however ibyo nibitugira umwe still Africa kill tarifuri ratabaza never again ni tatuaje ku mitima y'abanyarwanda just wait
what say I'm a team of one, yeah.